İyi Radyo İzgürce Amerika. Radyo İzgürce Amerika vujiri Washington DC mukirundi no mukinyarwanda kumirango migufi ya shortwave muratwumvira kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda turi no kuri FM 104 nibice bitatu no kuri FM 88 nibice bitatu ikaze mu makuru yacu yo muri aka kanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'abagenzi banje dufatanije kuyabagezaho tariki 16 z'ukwa kabiri ni umunsi mpuzamahanga ngaruka mwaka wahariwe kuzirikana radio
kisi radio zitatu kandi zose ndazikoresha zose kubwo kumviriza ibiganiro by'amaradi yatandukanye nk'ijwi rya Amerika irafise imbaraga gusumba ziga za WhatsApp za Facebook kuyitunga kuvyo kuri radio iroroshye kuko nta bintu byinshi saba
uwo ni umwe mu mpunzi z'abarundi bari mu nkambi ya Lusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho mu burengerazuba bw'u Rwanda abaturage barahohoterwa n'abantu bakeka ko bashobora kuba ari ingabo z'u Rwanda aya makuru n'ayandi ni mukanya ntimujye kure amakuru yacu tuyahere mu Rwanda mu karere ka Rusizi ntara y'uburengerazuba abaturage bavuga ko bahohoterwa n'abantu bitwaje intwaro bakeka ko ari abasirikare bo mu ngabo z'u Rwanda umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima yakurikiranye inkuru
baravuga ati ubu ngubu ikintu tugiye kubakorera tugiye kubajyana muri stade nimushyika murishyura amafaranga 50,000 mwese
Numwe muri abo baturage bane bavuga ko baraye bahohotewe nabo bita abasirikare ubwo bari bavuye kurangura amata mu baturanyi batunze inka byarahagana hafi saa yine z'ijoro ry'uwa kane ushyiri wa gatanu uyaragaruka muri make kuko byagenze kugira ngo abo babasagarire bitwaje ingamba zo kurwanya icyorezo cya COVID-19
buri muntu 5,000 ubundi tubare kuri mwigendere ndababwira ati cyakoze njyewe 10,000 muri guducanye n'umutware wanjye ntabwo twabibona njyewe ndi kubona twabona 5,000 ariko nabwo tukabibona tubigujije noneho ejo twava gucuruza amata tukayishyura
byabaye ngombwa ko babiri muri abo baturage bitabaza umuvandimwe wari imuhira ngo azanire amafaranga abo basirikare babone kubarekura uyu nawe avuga ko ahageze yasanze babafasha ari abasirikare ndetse bafite imbunda ebyiri
bavuga ko abashe umutekano wo kusinamira abakingira nka hari n'abanyerondo yenda baba bafashe kubera amatari bavuga ati rwabaye nijoro mbageze nsanga ubwo n'abasirikare abasirikare babiri bari bambaye inifomu bafite n'imbunda bambwiye ati tuzi ibyo bitanu byacu bitakombe bahereza maze kubahereza bati noneho mwite ko mwikura amata yanyu mwite ko mwigendera
nyuma yo gusangana umwe mu bo bari bafashe amafaranga agera ku 50,000 y'u Rwanda abo basirikare ngo bashatse kuyamwambura yose ku gahato abanza kuyabima ibyamuviriyemo gukubitwa no kuraswa isasu mu rubavu mu buryo bugoranye uyijwi rya Amerika yabashije kugera mu cyumba rwariyemo mu bitaro bya Gihundwe biragaragara ko imyambaro ndetse n'ibyo aryamyeho byose byahinduye ibara biba umutuku wijimye kubera amaraso menshi yavuye
turangwa tengozana amafaranga ufite tukuriha yacu ansigaye turagusubiza aze kubyanga abafite inkoni ubwo bayinkwese muri kwe numva umutwe urazengereye numva ntaye ubwenge barambwira ngo icara hasi ahandi ndica umusirikare umwe aravuga ngo ubundi n'unya nawe imbwa wayabitesheje umutwe wayirase umusirikare umwe arufite imbunda arakokeye icyo nabashije kumva nuko nabashije kumva bandashe n'abarangije baraza baransaka banjyana amafaranga nari mfite telefone nari nayibahaye ngo bahamagare banjyana amafaranga nari mfite n'ibyangombwa kwanangije barigendera
ndabona umubiri wose wuzuye amaraso n'iryo sasu cyangwa hari n'ibindi bikomere wagize
iryo sasu ikirenge gikomere mfite mu mutwe
urumva umeze utanguba
numva ndi kuribwa cyane ahangabandashe no mu mutwe
yabo uyu ndetse n'abagenzi be bagasaba ko inzego zibishinzwe zikora akazi kazo bagahabwa ubutabera
icyo dusaba ko cyakorwa ni kimwe ubutabera nibukurikizwe ababigize mu ruhare bahanwe buri wese akore mu isomo n'utekerezaga mu mutima we kugira urugomo ndetse no kugambirira ibikorwa by'iterabwoba cyangwa n'ibindi bitemewe
igihe cyakorwa ni uko babashaka noneho bakansubiza ibyo nambuwe bakanamvuza
icyo nasabaga cyakorwa navuga ko hakomeza kwa iperereza nyine kugira ngo bagenzure neza barebe nimba bari abagizi ba nabi babasha gufatwa
mu byamenyekanye abo bagizi ba nabi bambuye aba baturage harimo amafaranga y'u Rwanda agera ku 80,000 ndetse na telefone ngendanwa kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru yaba ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi ndetse n'ibiro by'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda ntabari bagashatse kugira icyo batangaza ku byabaye Inshuro zose twagerageje kuvugisha inzego zombi ku murongo wa telefone ntibyadukundiye. Yewe n'ubutumwa bugufi twabahaye bigaragara ko bwana bagezeho ntibabusubije. Baramutse bagize icyo badutangariza turabibatangariza mu makuru yacu ari imbere. Subgambira ha mu karere ka Rusizi humvikana urugomo n'ubujura bikozwe nabitwaje intwaro yewe barimo nabambaye impuzankano y'igisirikare cy'u Rwanda. Mu kwezi kwa 12 kumwaka ushize wa 2022 nabwo abantu bitwaje intwaro bateye urugo rw'umuturage mu murenge wa Gihundwe basigabisha umugore we mbere yo gusahura amafaranga asaga 400,000 y'u Rwanda. Ni mu gihe mu kwezi kwa 9 kuwo mwaka naho abantu barimo abambaye umwambaro w'igisirikare cy'u Rwanda RDF bitwaje intwaro nabwo bakubise abaturage babiri mu murenge wa Mururu babasigara intere. Aho hose abaturage bagasaba ko abakora ibyo bakurikiranwa bakabiryozwa. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Arakoze Temistocle Mutijima. Tuve mu Rwanda tuje muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Tariki ya 13 z'ukwezi kwa kabiri ni umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana radio. Bamwe mu Barundi bahungiye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo baravuga ko radio ifata umwanya wa mbere mu kubafasha kumenya amakuru y'ukuri abera mu Burundi ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye. Abari mu nkambi ya Lusenda muri Kivu y'Epfo baganiriye n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo.
Jewe Bigirimana Emmanuel ndi impuzi yo mu Rusenda. Jewe mfise imyaka 38 mfise radio zitatu kandi zose ndazikoresha zose kubwo kumviriza ibiganiro vy'amaradiyo atandukanye nka RFI, BBC, Ijwi rya Amerika cane cane kuko duhuriza ko n'ururimi rumwe ibiganiro nka vyayo vya zose ndazumviriza gose habitahura kandi n'amakuru yayo nk'Ijwi rya Amerika birafise imbaraga gusumba zirya za WhatsApp, za Facebook. Kuyitunga kuvyo kuri radio iroroshe kuko nta bintu byinshi saba. Ikiza cyayo nuko umuntu acaguma yumviriza inshuti n'abagenzi tukumviriza nibazo bigenda biba mu baturanye bacu mu bihugu guhera mu bihugu byo hanze gusa mu bihugu byose turimo kuba byose bifise ibibazo gusa turabyumviriza neza. Hari gihe n'inkuru y'abaciye kuri WhatsApp baza kuzitubaza ko twazumvise ariko ugasanga nta n'izububeshi ntazubaze basize ku iradiyo tukaca tubanyomoza ko ibyo kubitegeze bica ku iradiyo kuko bijyari abantu bashaka kuyumvira ibintu bakabishyira mu magurupe y'iwabo ya WhatsApp ugasanga n'inkuru atariyo ntice ku iradiyo.
Twebwe tugira n'amahirwe iradiyo zimwe turazifata Ijwi rya Amerika turarifata RFI turayifata n'Ijwi Burundi mbere zimwe turazifata. Oh, haragere gihe rero twicaye tuko twumviriza twebwe natwebwe hakarewe tuba twarahunze tukumva kabisa mu Burundi bariko bavumera iti taha kabisa mbere eba natwebwe kabisa nta wundi mugambi ku radio uvuga ko wombarira yuko no reka kumviriza radio po mombarira nirwe ntariye kwera kubera radio jewe naruguruye radio maze kugurura radio baravuga bigamenyeto by'amakuru bahejeje nzanumba baravuze ati nukuri impunzi z'imahama zatashe nzakumva rero umwe bamuhaye mikoro ari karavuga numva aravuze izina rya mwene wacu numva aravuze we ti ebana ati nukuri nabandi bahunze ti kubwo umutima w'urukundo ni mutahe batwakiye neza kubera iyi radio kabisa. Iradio nkuri ebana niyo ya mbere kweri dufisira dufasha turahimbaguye tuyumvira idufasha kumviriza makuru ikadufasha kumviriza ibiganiro tena nama publicity yo bariko bayashira ku urumva ko mu Burundi ibintu bimeze neza cyane
kabi. Iradio ifise akamaro kenshi akambere ku iradio niho twumvira inkuru runaka tutari tuzi aba ikintu runaka mugabo twebwe nitwakimenye mugabiciye kuri radio baravuga makuru noneho tukumva tuti ikintu runaka cyabaye ako nakamaro ka mbere. Aka kabiri radira nezeze umuntu iyo yumvise umuziki cyanye se ibiganiro runaka bituma yumva nezerewe noneho nawakishimye. Ikindi nacyo kuri radio haca makuru meza atandukanye nayandi ushobora guhabwa n'umuntu wari wese kuko radio ivugirwa ko n'abantu bizi umwuga wo kumenyesha makuru bazi no kuyatohoza noneho bakayacisha kuri radio ba mukambi kimariye nuko ndahumvira ibintu ntarinzi ikintu cyashobora kuba mu ikambi sindakimenye mugabo radio yivuze ndumva ati mu ikambi habaye ikintu runaka na runaka janye mu gihugu runaka ashobora kuba ikintu runaka jese kubera ko ntakimenye ariko iyo mfunguye radio yanje nkumviriza cyanumva ati irunaka hari ibibazo binibi canke ibyizi binibi none ibyo bigatuma radio imenyesha ibyo ntari nzi muyonzi
iradio ngamukambi ikimariye yafasha ibiganiro byayo ndakunda kubyumviriza ikafasha kwikingira indwara ikanyigisha ukuntu twakora imyuga n'ukuntu kota kwikingira iminsi yose ifite impanuka iyo ndi mu kazi iramarira ungu rwose hakorana n'umwete
Abarundi bari mu nkambi ya Lusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri mikro ya mugenzi wacu Vedaste Ngabo tuve aho muri Kongo tuje mu Burundi aho komisiyo y'igihugu yo kunwanisha Abarundi no kumenya kuri Sever ejo yatangiye gutabura imirambo y'abantu bishwe mu mwaka w'1972 mu ntara ya Bururi mu majyepfo y'igihugu Eloge Wilikaneza ukorera mu biro by'ijwi rya Amerika I Nairobi muri Kenya yaduteguriye inkuru
Ahitwa Rwankona ku mutumba wa Kiremba zone Muzenga komine ntara ya Bururi mu manuko bw'u Burundi niho murwi Sever jejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi watanguriye kwimba ikigera cy'umukuru wo murwi yemeza ko iyi ntara imuzatanguriyemo ubwicanyi bwo mwaka w'1972 Pastor Clement Noel Nziza amenyesha ko ibinogo birenga 80 muri iyo ntara arivyo bimaze kumenyekana ko byahambwemo abishwe muri uyo mwaka agahamagarira afite abizi ko bose kwegera umugwi
amunara ya Bururi baramaze kutubwira mu byo twari tumaze kutohoza yuko twaba dufise hafi binogo birenga 80 muri ivyo binogo 80 hari je tumaze kufurura tukaraba mugabo hari n'ibindi tutarashobora gufurura kugira ngo turabe ingere bimeze iki gikorwa rero kituzanye hano kituzanye kugira ngo dukorane nabe n'igihugu dukorane n'abarongozi dukorane nabo bose bajejwe ubuzima bw'igihugu turasaba rero abantu bose baba bafise amakuru ari ku binogo rusangi ariko byo bumvise kubijanye no gwimo gwihindwi na kabiri kugira ngo bayaduhe tuyakorereko abo bene wacu bishwe bagatabwa mu binogo kugira ngo tushobore kubikurayo turabaho tuba turabishingura mu gihe tukiteguriye kuzobihamba n'iteka
buramatari wa Bururi asigura ko igikorwa kizotuma imitima ya benshi iruhuka Colonel Leondas Vandenzamaso anahumuriza abantu bose bibaza aho gutanga ubuhamya bishobora kubagira ko ingaruka mbi
narabibonye z'ico gihe nibaza kuzotanga ukuri zivuga ibintu bimwe byagenze kuko mubona ibyo bari kwarakora ngaha kera bamwe bavuga ati hajya ni ku matoilette canke n'ibinogo bisanzwe ubwo urabona ko ukuri kuboneka yuko hari abantu batawe mu binogo ubu aho tugeze turazananye benshi mu kibano nta muntu yaba akigira ubwoba kuko se umuntu azovuga ngo genda ajye kwica kubera babikoze ni generation zikuze cyane uvuga yuko abana biwe bazoca bavuga nibo babikoze umwe wese akoncaha ku gatwe kiwe si umuryango ibyo bituma twavuga tuti umuntu yo afise ico yoshikiriza kuvyabaye atogira ubwoba
ikigega cy'umukuru wa Sever nabasigura ko icifuzo nyamukuru cyo uyu murwi ari ugushika kuri kazoza kisunze kahise abarundi bose bahuriza ko
kwifuza ko ikigukorwa cyacu nk'umugwi coshikana Burundi kukubohoka mu mitima kugukira intuntu n'akabonge biri mu mitima ya benshi abo tugenda twumviriza iyo bari kubatushikiriza ibyo baciyemo tuze dushike kukure kureranira nyakuri abarundi banywane basige kahise kabi nyuma berekeze kazoza gasa angiwe dushike kukunywana gushemeye
mu Sever mazigihe unengwa cyane namu mashyamwe yigenga kucanisha mwa barundi aho kubunga abivuga bafatira hanini kukuntu umaze umwaka wose uzorisigarira by'abantu bo mu rwimo rw'1972 wahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi Maître Jean-Zé Bigirimana twari shira hamwe tournant la page Burundi ari mu bagaya Sever yabwije ujya Amerika mu kwezi guheze ku itariki ya ndwi mu gihe umugwi wari kwerekana icegeranyo cy'umwaka imbere y'inama nkenguza amateka na nshinga amateka
no musi turavyingene no mugwi wifata uhereye no kuba wugize biboneka yuko uri kuba igikoresho kiri kugikora by'umugambo uri kubutegetsi wifuza abahindutse igikoresho cha politike aho yaburongwesha nk'abamwe bamwe mu ba wugize binasanzwe bizwi yuko ari abantu bakorera cyane CNDD umugwi nk'uwo rero wateza kuba umugwi urimwo impande zose umugwa barundi bose biyumvamwo ni navyo ari gutuma igikorwa uri kurakora gishobora kugira akamaro abarundi mu bijanye no gusubiza hamwe umengo n'umugwi ujejwe kwerekana yuko ibintu byose byabaye ari ivyakorewe abahutu birazwi yuko cyacyane mu myaka ya 1972 ari abatutsi bagandaguwe ahatari hake ariko uwo mugwi ntiwigera ibyo bintu ugomba kubivuga
Pierre Claver ndayicariye mukuru wa Sever yasiguriye abatowe n'abanyagihugu impamvu ubu no bwicanyi ari bwo bwibandwa ko kurusha ubundi muri kino gihe
vyabona baba bapfakazi impfuvyi ababuze abo babarabikoze mbere nababonye bimwe bimwe mu byabaye bariko barakura benshi muri bo baramaze kwitaba imana
umugise vere wemeza kumaze kwegeranya ibisigarira by'abantu bishwe mu mwaka wa 1972 birenga 13,500 eroje uri kaneza juja amerika
Banywanyi biju rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 2169 Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254-25-593-94 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1-351-99-5 Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Igihugu cya Singapore kiri mu bihugu biteye imbere cyane mu by'ubukungu ku isi muri iki gihe nyamara siko byari bimeze hambere mu myaka y'1960 ubukungu bwacyo bwari ku rugero rumwe n'ubwa Ghana ariko kuva ubwo cyateye imbere kinjira mu murongo w'ibihugu bikize ku isi byagenze bite ngo gitere intambwe igaragara mu bukungu bwacyo Andre Nikwigize na Faustin Dikumana ni impuguke mu by'ubukungu naho Emmanuel Nkengurutse ni umuhanga mu by'amategeko n'ibyerekeye ubanye impuzamahanga baradufasha gusubiza icyo kibazo mu kiganiro kigufi bagiranye na Fidel Niyongabo
Nagira mbanze kuvuga yuko benshi muri iyi myaka iheze cyane cyane kuva mwaka 1990 n'ikurikira abahinga benshi bariyumviye ngo baje kwiga icyo gihugu Singapore icyo bita ngo igitangaro kuko nguko mwabivuze mu ntangamarara Singapore yari igihugu gikenye cyane wavuze ko PIB y'umunyagihugu wese yaronka yari nk'5,000 yari munsi y'5,000 ariko uno munsi ubutunzi bw'umunyagihugu wa Singapore umwe n'64 by'amadolari nukuvuga ubutunzi byikuvye akarenga 160 myaka 55 nukuvuga iki byavuye kuki keshi uko abantu benshi bayivuga byavuye ku muntu umwe yitwa Lee Kuan Yew yari ministre wa mbere kuva ico gihugu kironka intayo kwikukira yagize iki si ibintu by'ibitangaza cyane yagize ariko birakeneye ko abantu babimenya yakoresheje inkingi novuga zine inkingi ya mbere ni ndumbero itomoye yari yo guteza imbere igihugu cya Singapore n'abanyagihugu ba Singapore kugira bave mu bukene baje mu bihugu biteye imbere kandi yarabivuze yarigeze gukoranya abaminisitiri biwe ati genda shako iki gihugu mu myaka itarenze 20 cyo bacavuye mu bihugu bikenye inkingi ya kabiri nuko yisunze ubushobozi n'ubukerebutsi bw'abanya Singapore murazi yarabivuze barabivuga yuko Singapore nta butare yari ifise nta petrole yari ifise nta mabuye y'agaciro yari ifise ikoresha rero ubushobozi n'ubukerebutsi bw'abanya Singapore inkingi ya gatatu yari intwaro nziza igendera ku mategeko intwaro izira ruswa izira gusesagura no gusahura ubutunzi bw'igihugu inkingi ya kane ikaba kugururira amarembo abifuza gukorera muri icyo gihugu izo nkingi zine rero nizo yakoresheje kugira igihugu kigera aho kigeze ngira turaje kubivuga ukugene Afrika itashoboye gushimangira izo nkingi zine murakoze
nawe Emmanuel Nkengurutse uravye akarorero ka Singapore nikihe ubona cyo gihugu cyakoze sibitangaza nkuko Andre ari karayivuga barakuye amaboko mu mpuzu barahindura ingendo kuganya igitangaje nikihe kuri Singapore
igitangaje Andre yabitutse ariko nagomba ngarike ku bintu bibiri bikomeye icambere burya igiye gukiba ico ugitwara agishakira iyo ubutegetsi bwo hejuru ufise ugushaka ko gushika ku kintu uti twe tugomba gushika mu myaka ingani ikunuku murava ukihe uburyo ukabishika ko abo rero uyu mutegetsi wo muri Singapore yarihaye objectif niko nuvuga aza gushika ko hanyuma rero ikintu gikomeye cyane nabonye yakoresheje ni ikintu cyitwa meritocracy ikintu cyo gukoresha abakozi ba leta babikwiriye bafise ububasha bafise ubwenge babyikiye kandi bafise akarangamutima ko kutaba indyarya ko kwitwara neza ntibarye ibiturire ntibarenganye ntibatakazi gutyo icyo ni ikintu gikomeye ikintu cyitwa meritocracy umuntu ahabwa akazi kubera agashoboye kugakora kandi agategerezwa gushika ku kintu bamusabye ko ashika ko wenyine akavuga ati nzotegerezwa gushika uku mu minsi ingana gutyo cyangwa amezi angana gutyo igihe kingana gutyo tuzoshika kuri iki hanyuma rero akaba afise akarangamutima k'umuntu atagira iturire atarenganya akereye gusa guteza imbere igihugu inyungu ziwe ntizize imbere y'inyungu z'igihugu z'inyungu rusange ibyo cyane cyane nibyo nabonye bikomeye bakoresheje muri Singapore iyo rero iyo ukoresha ibyo haba ari ibintu by'ukubaha amategeko haba ari ibintu by'ukubaha agace k'akazi na bundi haba ari ibintu byo gusaba yuko umuntu ashoboye ikintu agishoboye aza akagikora hanyuma leta ikamufasha kugira ngo agishike ko ari ikintu cy'ukuzana umutahe cy'ukubaka amahinguriro akabikora ashyigikiwe na leta kandi akabikora mu buryo cyumvikana nuko niko nubivuga jewe uko nabibonye mu majambo make murakoze
murakoze nawe Faustin ku bwanyu nikihe mubona ku byerekeye Singapore cyo gihugu cyavuye naho kigeze ubu
bwa mbere nk'uko bagenzi banjye babivuze nuko nyine no miracle Singapore barayivuga igitangaro cya Singapore igihugu usanga gisa mikoro make mu butunzi kama mugabo gishobora kwerekana iterambere mu buryo butangaje bwa mbere ikigwa dukora nuko ni nuko kitwereka yuko ubwo igihugu cyose kiba kimeze iterambere rirashoboka nta gihugu rero kigenewe kwaba mu bukene ujya kwaba mu bukene si fatalite uva mu bukene igihugu cyatera imbere birashoboka uburyo bwose n'igihugu kiba cyifashe kikiri ubutunzi kama bwinshi cyangwa buke iyo nicyo n'ikigwa cya mbere cyabonetse hanyuma ibintu bikuru bikuru byerekana yuko bitegeza guhagararwa ko nyine kugira bitere imbere ari bwa mbere basa nayo ivuze urumva ni leadership hajya leadership ubu muri atwara ikintu kigezweho ubu leadership ubu ni ikintu gifise ubukomezi bunini mu bw'igihugu gishobora gutera imbere urumva rero leadership ujya mu mushikiranganji wa mbere ingene yabyifashemo gukunda igihugu ubuyobozi donc abayideri ufise vision no kuvuga ati nshaka kuva he cyakujya he nshambuye nshaka gushika he ukumva kabisa yuko gushaka kuri muri leadership ni ikintu gikomeye cyane kandi usanga kibuze henshi bigatuma ibihugu bimwe bisubira inyuma ikindi yashyize imbere ni icyo twita education nyine education abanyagihugu kuronka ubumenyi bukwiye hanyuma icyo cya meritocracy kikazamo nyine abanyagihugu baronse ubumenyi bukwiye formation education ni ikintu gihambaye cyane burya ubutunzi bwa mbere igihugu gifise n'abantu bacu abanyagihugu bacu uretse uko imyaka cumi n'abanyagihugu bashoboye iki bafise ubuhinga bungana gute bafise ubumenyi bungana gute baragikoreye ko cyane rero education hanyuma kandi bigaca baha agaciro nyine uko basumbanya nyine kugira gushobora ibintu bagaha agaciro ubumenyi n'ingene babusumbanya hanyuma icya gatatu nyine ni kiriya kintu twita renforcement institutionnelle inzego zikomeye leta administration ya leta ikora neza igendera ku mategeko ishyiraho icyo bita les règles du jeu ku bantu babatunga n'abakido atakuvuga ngo byakora ibisiyo n'iki bakabigwanya rwose ku buryo umuntu wese avuga ati jewe ahandi ndumugwiza atunga ndubikorera utwago ndumwikorera utwanje leta irankingiye amategeko arankingira bimwe bitandukanye maze za feri bikwiye icyo rero cyarakomeye cyane rero kugira bateze imbere yabo bikorera utwaba hanyuma rero no kwigurura rero mu kurondera ubumenyi no hanze abagwi batunga bo hanze baza gushyira imikahe muri Singapore iki hanyuma ikindi nacyo gikomeye basabagira ni bimwe bita nkunda kwita jewel choix economique strategique ni ukuvuga igikugu cyose uko kiba gitunganye mu butunzi kibona gise naho giherereye ni iki kirashobora gufata segiteri imwe ivuga tuti twe tubangire ngaha tugwize amahinguro ku Britpay dushobore gushorera ibintu byinshi hanze turabe ko kugira ngo bya tourisme ugasanga abantu igihugu kikaraba aho giherereye nyine kigiye bita intumbero gifata shwa gicako iryo terambere cyo riboneka ibyo rero byose bikubiye hamwe rero byagenze neza ntambo nimwe igihugu idaheza ngo gitere imbere kandi bigaragara nibyo rero Singapore yatweretse kandi n'ubudushima hari n'ibihugu biri kuyatanga gufatira kwa karorero.
Murakoze tugaruke kuri Andre Nikwigize muri Singapore cyo gihugu aravuga ko hari nkingi zitatu bafatiye ko arizo no vuga ko ariyo byatumye ico gihugu gitera imbere mwavuze bitari bike izo nkingi twamaze kuvuga imwe muri zo ibyo bya meritocracy gushira abantu bafise ubushobozi mu bibanza bagenewe kugira bateze imbere igihugu aho gushiraho abantu kubera ari amashuti bari mu muryango ari abantu musangiye ivyumviro ubwoko musangiye ivyumviro vya politique hari meritocracy hari pragmatisme ta guma kuvyumviro gutsimbatara kuvyumviro vya politique umuntu asanganywe canke ivyumviro vyerekeye iterambere ko politique n'ubutunzi birajana akaba bafatiye ku karorero ka Deng Xiaoping mu Bushinwa yavuga ko inyabu yirabura canke yera ifata imbeba ifisa kamaro bagafatira ku burorero bwo hanze kukundi imigambi y'iterambere mu bindi bihugu byateye imbere byagenze bakayishyiramwo babona ifisa kamaro ku migambi yabo bafise iterambere n'ibyo bya honesty honesty mu Cyongereza ari ibyo by'uko umutegetsi amabanga jejwe yakora neza ntagombe kugira ibya ruswa guca ku ruhande canke ngo akoreshe ubutegetsi n'ububasha afise ku nyungu ziwe bwite. Izo nkingi zirakomeye cyane ku bwanyu Andre.
Zirakomeye cyane kuko ninge ubaka inzu iyi nkingi imwe idakora idakomeye inzu yose irasenyuka. Ibyo rero izo nkingi zine nuko twibagira tuvuga iyo meritocracy na pragmatisme na honesty ariko inkingi ikomeye ni iyi mukuru uwo mushikiranganji wa mbere nukuvuga intumbero yafashe intumbero itomoye yo kukura igihugu mu bukene yo kukura abanyagihugu mu bukene ikoresheje abanyagihugu bonyene kuko nta kindi bashobora kwikora ko atari abanyagihugu nta butare bari bafise nta petrole nta mafaranga bari bafise bari basigaranye abanyagihugu gusa hanyuma urumva abanyagihugu nabo baciye bafata iza mashuri aba inkerebutsi incabwenge hanyuma yaraba ati aba n'abanyasingapuru canke nabo hanze bose yagira ati bose reka ndabazana yaragiye gukura abantu incabwenge mu bihugu bindi mu Bwongereza n'ahandi arabazana ati mufashe turangure umugambi nashize imbere kugira abanyagihugu bose bashobore kuja gutera imbere hanyuma ashiraho iyo kugwanya ruswa baratanga karo yuko hari umuministri baragiye mu karuhuka jana n'umuryango wiwe wose hanyuma yariwe n'umugwiza tunga agarutse baca babimenye baca mukuru abandi bose bafatira akarorero urumva rero ni bimwe bavuga mu gifaransa peche par exemple umushikiranganji wa mbere yerekana karorero uba ministre bose mashikiranganji bose no mubakozi bose ko icyambere bateza gushira imbere ari ukwitanga kugira bateze imbere igihugu ibyo rero nibaza ko bikomeye ni nacyo gituma abagwiza tunga bose bo hanze bace bazana itunga bace bazana imitahe bashira muri ico gihugu kuko babona yuko umushikiranganji wa mbere afite intumbero nziza kandi afite abakozi bakerebutse binjabwenge kandi batakorakora hanyuma akababona n'intwaro ibereye iri bashize imbere.
Nshuti mwari muduteza amatwi amakuru yacu yo muri aka kanya na hatu ya soreje reka nshimire mwe mwese mwari muduteza amatwi na bagenzi banje twafatanije kuyabagezaho Fatu Alimas Kalala niwe wayegeranije naho iye mwumva kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma twese turagira tuti mugira amahoro n'amahirwe.